Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya 12 mu nyoyo mwaka 2025. Jete namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahe mwiriwe ndabahani ikaze muri ano makuru twabateguriye na makuru adakubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishyirahamwe Parseme riranegura ingene inyubako za leta zifatwa nabi bikarangira leta igiye gupanga amazu y'abanyagihugu naho nyine akabamwo amahinyu muri iryo pangwa. Parseme risaba leta kubaka amazu yayo bwite. Inonde z'impunzi zose z'abarundi zaraye zimanitswe ku makambi ya Ndutana Nyarugusu kugira ngo zizotahukanwe ku nguvu. Birahagaritse umutima impunzi cyo kimwe n'amashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi muri CPDH Vicar bemeza ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu n'amabwirizwa akingira impunzi. Mu mpera z'ano makuru naho tuhafite ikiganiro ku isoko aho tugaruka ku ngingo zerutse gufatirwa abanyeshuri 25 bo ku ishuri rya Green Hill International College ryo mu ntara ya Gitega bagirizwa guturira ibiro by'umuyobozi n'iby'ushinzwe ibyigwa. Kwari guca ku mayange mu kanya tatubabwira ido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba ikaze murano makuru. Ibintu nyamukuru bituma leta ihutira kuja gupanga amazu y'abantu ngo n'ubukene bw'amazu ya leta ugusaza kwayo no gufatwa nabi. Ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme. Ni nyuma yaho leta ifata ingingo yo gutunganya busha ibyerekeye amazu ipanze n'ayipangishije. Ishyirahamwe Parseme ririyamiriza kandi amanyanga aba rimwe na rimwe mu gihe leta ija gupanga amazu y'abanyagihugu. Foste Ndikuma
ngo kuvuga yuko uburyo leta iba yarashyizemo mu kubaka amabiro cy'amazu yokoreramo bubari buke cyane ugasanga n'amazu ubwayo ya leta ntarika aratunganywa bikwibye bita entretien ntagera kwikiranwa bikiye agasasaza kamera nabi leta ikabona kwidakwiye kuyakoreramo igashyiza gupanga amazu y'abandi. Akaruni nkajya igenzu bita grand biro ya kera yakorera mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu inyuma kabona ubushikiranganji bw'imigenderanire no gufashanya n'izindi zakurikira niyo kuva kuri leta mbiri gijya nkijya gushika ubu uyi itagira subigwamwo cyane ngo bayihindurire bayubaka iyindi. Urabona ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu bwaciye babubije kugiye kwagura amaserivisi buca buja gupanga iyindi nzu hariya muri quartier dix nuko rusa kandi ama ministere y'imigenderanire n'ama ministere y'intaragati mu gihugu ayita ministere de souveraineté y'ubwigenge bw'igihugu n'ama ministere afi kwa fise ama biro nyine akoreramo nyene agaragara kandi meza kujya kubushiranganje bwo kwivuna umwanzi. Hanyuma rero gatusanga rero nako bita planification kiriko kiragenda neza kuko urabona urasanga nk'ubu mu ntara zo hagati mu gihugu ugasanga ngo ariko bari bakanga ibiro byabura matari byiza nyene byabura matari mugabo wasanga iyo ministere dore ntiri yari yo nkuru ntirubakigwa ibiro bisanzwe batereza kwanza kubaka inzu y'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu hamwe bakagenda bamanuka hasi kuko twashaka n'akagoye twavunira leta kuko icyo gisata burya kirimo ubunyonyezi bukomeye nzo gituma kiguma kidindira bufatira ku buryo butatu. Hari ubwa mbere abantu bamwe babihutira kubaka amazu kwari abantu bahambaye mabanga canke n'abandi bakubaka amazu bobo bagaca baza kuyapangisha muri leta urumva baza kwipangirwa dusanga nayo bapangira ko nibo bayashyiraho kandi ari amazu yabo twe bita conflit usanga arimo conflit d'intérêt. Ahandi naho utusanga amazu yubakwa n'abandi bantu bagacaba bavuga yuko bayipanza mahera make mugaba bagasohoka menshi.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcem ahanura leta kubaka ayandi mazu gusanura neza ayasanzwe ariho no gushyiraho umugwi wa leta wo bujejwe gukurikirana neza ibyerekeye amazu leta ifite n'ubunyene. Dukurikire Faustin Ndikumana.
Leta ariyo ufata inkingo zikomeye bwa mbere kugira inventaire y'izo nzu zose bagatanga igice bita revaluation comptable actif mobile, ni ukuvuga yuko baca bari agaciro zifise ubu hagacaba cyo plan de réflexion bakazisubiramo zabaye nayo bakazisubiramo hama bagacaba plan yuko leta ibanze gukura mu mazu yayo hama bagacaba ibita bice bitabezwe hagaca haba ibikenewe hagacaba plan yo kubaka inzu kumukuba kandi izwi iri deklare mu nama nshinga mateka abantu bose bazi abarego bose twese tuzi zikuba kwa kwese zikurikirana n'abarusa amasoko yuko yubaka bakarazwi niwe mugongoswe kugira igihugu cyakiri hanyuma bagasazarana n'amakontra y'abapanga amazu bakayasurivea neza kugira igihugu ikibandanye kiyahombera.
Leta kandi yoshiraho service mu bushirangaji bw'aca leta ikurikirana cyo bita actif immobilier d'état igakurikirana ayo mazu ya leta ikinye na meze agasurigwamo entretikaba kandi mwejo kibyakora n'umutima wo gukunda igihugu bigakogwa n'umutima wo gushaka gusaya ibintu by'igihugu bye biriko bitera bisubira inyuma.
Inzamba
ubwoba ni byinshi mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Ndutana Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Imva kabari uko kuri no wa kabiri hamanitswe intonde z'impunzi zose aho bitekanijwe ko zoba zatahutse imbere y'intango y'ukwezi kwa Kigarama. Ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nuko amakuru ava ngaho mu mpunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Ndutana Nyarugusu habitumenyesha ngo ubwoba ni bwinshi nyuma yaho hamanikiwe intonde z'impunzi z'abarundi baba muri ayo makambi aho zitegekwa kwiyandikisha ngo zizobe zatahutse imbere y'impera z'ukwezi kwa Kigarama. Izo mpunzi zibona ko hagiye gushyirwa mu ngiro ibyo abategetsi ba Tanzania na ASERE bari bamaze iminsi bashikiriza mu manama aho bababariye ko bazobirukana mu kwezi kw'icumi na kabiri nk'uko babigize mu mwaka w'2012 mu ikambi y'Imutabira. Ubu icyo gikorwa cyo guhimiriza impunzi ngo zitahuke ku nguvu byanka byakunze kikaba kiriko gikorwa mu mashuri yisumbuye. Ayo makuru akavuga ko ubu izo mpunzi zabuze ayo zicira n'ayo zimira.
Ikoranyisha inama abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bababwira yuko ngo bobo bo kwiyandikisha bagasiga ababyeyi ngaha kuko babonye ko ngo ibyo bavuze byose atarakiri na kimwe bimaze igihe batubajije icyatumye turi ngaha n'igituma tudahunguka ngo ababyeyi izo babyeyi banyu bavuze nta kintu kirimo ntibitahire ubwo usanga iyo banyu gusenge na baso wanyu hariya ngo muzobaho neza kandi muzobaha amafaranga mugiye wumva bari kubura bitera n'abana bari kubura bigira n'abana wumva barambwira ati ntimuzosubira kwiga ubu ni ibintu biduteye ubwoba cyane ngo dufite umugambi mubi ushoboka.
Ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba hagati ya kawe twagerageje kurondera abarongoye makambi abiri cyo kimwe nabo mu ishyirahamwe ASERE kugira ngo batange umuco kuri icyo kibazo kimaze iminsi kivugwa cyo gushaka gutahukana izo mpunzi ku nguvu ariko ntitwashoboye kubaronka kuri za telefoni zabo ngendanwa.
Jean Baptiste Bireha urakenuye mu runani rw'amashyirahamwe aranira agati akazi na muntu akorera makambi y'impunzi CPDHVK baremeza ko iyo ngingo yo gushaka gutahukana impunzi ku nguvu ku Barundi ari mbi cyane. Mu itangazo urwo runani rwasohoye kuri wa gatatu ruvuga ko iyo ngingo iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu n'amabwirizwa akingira impunzi. Jean Bosco Vyizigira umuvugizi ugo runani avuga ko iyo ngingo atayindi ntumbero ifise atari iterabwoba no guhohotera izo mpunzi. Tumwumviritse.
Twagaragaje ko guhunguka ntabwo bikorwa ku nguvu ni ku gushaka kw'impunzi kandi twerekanye ko impunzi zidakwiye kuba ibikoresho bya politike aho ziri hose. Cya gatatu twerekanye ko ibiri gukorwa byose ubu tubifata nk'ihohoterwa ry'agateka niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Ariko ntitwaretse kugira ibyo dusabye cyane cyane Leta ya Tanzania muri iyo declaration twasabye ko Tanzania ihagarika vuba bwango uku kwiyandikisha ku gahato kw'impunzi z'Abarundi kandi ko yubahiriza agateka kazi na muntu nk'uko biri mu masezerano Tanzania ubwayo yasinye. Twasabye kandi hase kwerekana ihagaze ibinyujije mu itangazo n'ibikorwa bigaragara kugira ngo ihagarike iryo hohoterwa ry'impunzi cyane cyane no kurinda umutekano w'impunzi. Twasabye Union Africaine gukoresha ubushobozi bwa diplomasi kuri Leta ya Tanzania kandi dusaba n'abafatanyabikorwa gushyira igitutu kuri Tanzania kugira ngo ihagarike ibi bintu iri gukorera impunzi z'Abarundi.
Nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatatu ni umwanya wo kubashikiriza ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku ngingo zitahurijwe ko zagiye zirafatirwa abanyeshuri 25 bo ku ishuri Green Hill International College yo mu ntara ya Gitega baherutse gufungurwa bagirizwa ko baturiye ibiro by'umuyobozi n'iby'ushinzwe ibyigwa kuri iryo shure. Ku isoko ry'uno munsi mugishikirizwa na Bonfils Niyonge.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ifungwa ry'abanyeshuri bahugwa guturira ibiro by'abarezi babo ni nkuru yatangaje abatari bake haba mu baje kwindero mu ntara ya Gitega co kimwe no mu gihugu cose. Abanyeshuri 25 b'ishuri Green Hills International College baherutse kurekugwa bongera bafata inzira ku ishuri inyuma y'iminsi bari bamaze bafunzwe. None ibyabaye byagenze gute? Ni biki byatumye ubwo rwaruka buyumvira ibikorwa bibi nk'ibyo? Koba ari uguta umurongo bisanzwe cyangwa bifite aho biva? Ibyo bibazo tukaza kubironkera inyisho muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu ku igenekezo rya 12 mu nyonyo umwaka 2025 mushyikirizwa na Jean Bonfils Niyongere. Ndabahaye n'ikaze. Abanyeshuri 25 bo ku ishuri Green Hills International College bafunzwe bagizwe kuba baturi ibiro by'umuyobozi n'iby'ushinzwe ibyigwa barafunguwe basubira ku ishuri kuva ku wa gatanu w'inonwe. Umushikiranganji w'indero yategetse abarongoye iryo shure ko baba barasohoye icegeranyo ku matohoza bakoze cerekana ibyabereye kuri iryo shure n'ababikoze. Iyi nkuru tukayibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Igenekezo rya 23 ukwezi kw'icumi ibiro by'umuyobozi w'ishuri n'ivyujejwe ivyigwa ku ishuri ryisumbuye ya Green Hills International College byaraturiwe n'abantu biyoberanije birasha biratokombera. Ivyo biro bimaze gusha ubuyobozi bw'iryo shuri bwamenyesheje ko kamera zari zimaze iminsi ziranduwe n'abantu batamenyekanye. Hamaze gusha abana 25 barafashwe bashikanwa mu gipolisi cya Gitega kugira hakorwe amatohoza. Itariki 30 z'ukwezi kw'icumi abo bana bakuwe mu gipolisi binjizwa iyohero rikuru. Iyo ngingo yarababaje cyane abavyeyi kuko bari batanze amafaranga yo kuriha ibyononekaye byose kugira abo bana bari kugwe, ariko siko byagenze kandi bavyumvikanye n'ubuyobozi bw'iryo shuri. Icyo kibazo cy'abo bana carafashe indi ntumbero. Umushikiranganji w'indero w'ubutungane n'izindi nzego z'ubutungane Gitega ziragifata mu minwe, hafundikwa ko abo bana bari kugwa amatoza akabandanya. Abanyeshuri bararikuwe basubira ku ishuri ivyanezereje bagenzi babo n'abavyeyi. Igenekezo rya ndubiza kuno kwezi umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yarandikiye userukira imbere y'amategeko iryo shuri amusaba ko muri icyo kibazo cy'abo banyeshuri botandukanya ivyaha bihanwa n'igitabo mpana vyacu Burundi be n'ivyaha bihanwa n'amategeko agenga ishure. Umushikiranganji Habyarimana yasavye abarongoye iryo shuri rya Green Hills gukoranya abagize inama yiga ku ndero y'abanyeshuri ku kugira bafate ingingo kuri ibyo byabaye kuri iryo shuri mu ntumbero kurandurana n'imizi iyo ngeso y'ubukoko yadutse mu mashuri. Umushikiranganje w'indero asaba ko ibyavuye muri ako kanama k'indero bimushikira bitarenze itariki 14 za kuno kwezi kwa gatanu uza. Inyuma y'ico cegeranyo niho hazamenyekana abagirizi cyaha cyo guturira ibiro by'umuyobozi n'ivyujejwe ivyiga kuri Green Hills International College n'ibihano bibarindiriye.
Banegura ata umuhani kwere ugire ngo nokumana tumono.
Umwaje giteka wana gataya kazi na muntu ubona ko inyifato y'abana bo ku ishure Green Hills College y'Igitega ari inyifato iteye isoni mu kigo c'amashure aho abana bashobora kwerekana ubugizi bwa nabi nkubwo. Ariko rero Asher niko yagize arongoye Igitega avuga ko ivyo biri mu rukurikirane rw'inyifato nkizo zisigaye zibonekeza mu mashure bikaboneka ko biva ku nyigisho abo bana bahabwa mu migwi y'umugambwe Sende DFDD mu iskrivye inkona n'imbonera kure harimo ubugizi bwa nabi. Tutega matwi Asher niko yagize
muri iteka twarabonye twabonye cyuko nuko novuga ibyabaye twarabonye ko icyo novuga iterabwoba ry'abari ko bakurikirana icyo kibazo turabona yuko ari dosiye yagiyemo byerekana ko harimo abakuru dufatira muri iteka twafatiye tubonye ko abo bana muri urwo rubanza haje novuga abakuru mu bushikiranganji butandukanye ubushikiranganji bubiri ujyanye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere ry'amakomine navuga n'umutekano hamwe n'ubw'ubutungane aho ndetse mbere twabonyemo umushikiranganji w'ubutungane yidugiye tubonamo prokirere dura repubulike tukabonamo navuga buramatari n'abandi bakuru mu bushikiranganji bwo hagati mu gihugu tukabona icyo cyose aho bahagaritse urubanza ahandi ikindi cyatangaje camwumvira abo bayobozi abategetsi bagiye kubonanira ku ishuri abana bo kuri iyo shuri bakabona abo bategetsi muri ubwo bushikiranganji bakoranye amasaha n'amasaha hanyuma bagera guheza inama bakabona ba bana baturira ishuri baje bazanira izo modoka zabo bategetsi ngo basubire ku ishuri. Ikindi twabonye novuga cyatangaje ngira nibaza ko n'umushikiranganji w'iby'amashuri byamurengeye aho yanditse urwandiko asaba yuko amategeko n'imiburiburi y'ishuri yokurikizwa biboneka ko yararengewe kumva kubona igene abayo abategetsi bo muri ibyo muri ubwo bushikiranganji bundi binjiriye ishuri kuko gusubiza abana ku ishuri baturiye ishuri ku nguvu.
Igitega isaba ubushikiranganji bw'indero kwitaho ikibazo cy'urwaruka ruriko rurigishwa ubugizi bwa nabi baharanire kwigishwa ibiteza imbere igihugu n'ubunyene. Dutega amatwi Asher niko yagize
muri iteka tubonamo yuko indero ya nukuri tubona iyo tuje kuko mu gihe umwana w'umutegetsi abona ko nawe ari umutegetsi umwana abona ko adakogwa ko mu gihe umwana w'umutegetsi atazoshobora guhanwa iyo yakoze ikosa uca wiyumvira ba barezi ku mashuri ugaca wiyumvira n'aba bana b'abakene bugingo mu bindi bihugu cyangwa n'ahandi abana b'abategetsi abana b'abatware nibo batanga akarorero ndetse mbere nacyo gituma nibaza ko mubona ko mu mashuri hari amayiniforume nta na kimwe cyabwiza gutandukanya ko umuntu abona ngo umwana w'umutegetsi umwana w'umukuru bose babwiza gukurikiza amategeko y'ishuri. Mu Burundi rero turiko turaraba ibiriko biraba umwana w'umutegetsi umutegetsi mu bandi ntakogwa ko ntagira andi akora ibyo agombye ugaca twiyumvira akazoza k'igihugu cyacu kuko kwica urwaruka buri kumwica akazoza k'igihugu aha twe muri iteka tuvuga gutyo kubera ibi byose urabona ko ari ingaruka mbi zitangwa umugambi uri ku butegetsi inyigisho zitangwa ku bana bita ngo bisubye inkongi abandi imbonera kure abo bana twaba twigishije abana nabo kwigisha indero nziza n'abana b'abayobozi babwiza kuba nabo kwerekana yuko bafise indero baregwe n'abaregwa n'abategetsi bubahiriza amategeko ibabwiza kuba ibinani izo rero nta handi bitwara igihugu ni mu manga nta kazoza y'igihugu dufise tuzi ko tuzotwagwa n'abana mu minsi igihugu cyacu iyo bitwagwa n'abana badakurikiza itegeko na rimwe nk'uko ababyeyi babo batari kurikiza bumva yuko bari hejuru y'amategeko hanyuma ikindi nacyo duhamagarira mu bwo umushikiranganji w'amashuri ko yoraba ajya umutima amenye ntibyoroshe ahagararire abarezi ahagararire amashuri ahagararire nuvuga amategeko y'amashuri uko nuvuga n'umutima ku w'igihugu abo bana nibakura nabi nta kazoza k'igihugu
Ejo nejo bundi ukagira umugenzi ukabona aranyereye uramugarura muyo
ibyabaye ku ishuri ry'Igitega Green Hills College byatumye abatari bake bibaza ibibazo byinshi ku bijyanye n'indero hamwe no gukunda igihugu kugwaruka mu Burundi uruhara turonderegwa hagati y'indero itangirwa ku mashuri hamwe n'iyo kuziko kwigisha si ugutanga ubumenyi gusa ahubwo bijyana no kwigisha ibijyanye n'ubuntu hamwe n'urukundo ni nahano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko ndabahe isango ku munsi wa gatatu uza na gahwana
cyari ikiganiro ku isoko
Bonfils ni yongere urakenuye kuri ico kiganiro ku isoko ni ngatuye dusozera makuru twariko turabashikirize kuri wa gatatu reka shimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi shimire na bagenzi banje bamfashije kuyegeranya na ubutaha